Niyenerera no gwaruka ugusubira kubaka igihugu kirango n'amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha akanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafite ijambo.
Mwaka mushasha mwiza mwese. Nashimye kumviriza radio Inzamba agateka kawe nisango y'ikiganiro ndafise ijambo cy'ugwaruka mushikirizwa na Francine Kanyange mu binga bw'ivyuma rino sans kubw'Imana.
Ubu rugwaruka ubu ufise icyimviro cyangwa intererano ushaka gusangira n'abandi mu kiganiro cy'ugwaruka ndafise ijambo. Ufise icyo ushikiriza hamagara cyangwa utange ubutumwa bwanditse ku nimero akamenyetso ko guteranya amajana 250, 738, 952, 525.
Turi itariki imwe nzero dutanguye umwaka mushasha w'2020 mu kiganiro cy'uno munsi duhijambo gwaruka kugira ngo rushikirize ibyifuzo byago ku Burundi muri uyu mwaka twinjiyemo. Muri kiganiro rero baba ugwaruka bari mu Burundi cyangwa abahungiye mu bindi bihugu muraha ujambo. La belle ari muri Zambia ifuriza Burundi ahanini umutekano mu gihe cy'amatora.
Ugwaruka nashaka kwifuriza cyane umwaka mushasha muhire u Burundi n'abarundi, nkabifuriza ko uyu mwaka woba umwaka ukaba rero umwaka w'amatano ubuke naho ibibazo bitabura. Nta nifuriza n'impunzi kandi ntabyifuriza umwaka mushasha nuko. Hanyuma ikindi nacyo icyo nifuza na cyane cyane nakwifuza ko uyu mwaka waba umwaka w'uhinduka ry'ibintu, kandi nkanasaba n'abarundi bivanye n'ukuntu tugiye kwinjira muri iki gihe cy'amatora. Ni igihe kitoroshe, ni igihe kigoye cyane. Nkasaba abarundi ukuntu boshobora kumenya ingene bitwara, bakamenya n'ingene bahagarara, kuko igihe cy'amatora nticyoroshe kandi kira muntu wese yabwirizwa kumenya icyo ategerezwa gukora. Kuko ndazi uyu mwaka wa 2019 ndazi ntabuze ibyo yabonye bitagenze neza cyangwa ibyagenze neza, azamenye rero ingene akora mu gutora, amenye icyo akora. Icyo nicyo na cyane cyane nakwifuriza abarundi. Hanyuma abarundi nkabasaba ko boshishikara kwihangana n'ukwigumya na cyane cyane mu bihe bigoye u Burundi buriko buracamo. Nizere neza na neza ko Imana igiye kuzotugira neza muri uyu mwaka wa 2020. Bose ndabifurije umwaka mushasha muhire.
Sidi ari mu Burundi yifuriza u Burundi abarongozi beza bubahiriza zina kiremo muntu bashobora no gufasha ugwaruka kwiteza imbere.
Ugwaruka nifuza yuko u Burundi bwongera abarongozi beza bari bahari nabo bagasezererwa, kuko hari ibyo batashoboye gutunganya na cyane cyane nko kurinda abanyagihugu ibiza nk'umwuzure n'ibindi kugira bagire uburaro bwiza. Ikindi nacyo uko bogarukana umutekano mu gihugu cyacu na cyane cyane bakarekura abamenyeshamakuru bo mu kinyamakuru iwacu bari bagiye kurondera igikuru kugira bashyikirize abanyagihugu ukuntu ele kuragenda ibijyanye n'umutekano muhe twari dufise. Ikindi nacyo ni uko boraba bakaha uburenganzira amashyirahamwe yo hanze n'ibindi bihugu bahaza bagashyira imita kugira ngo bankaruronka kazi.
Arsene nawe nyene ari Burundi mu byo yifuza n'amatora atekanye yo mu 2020.
Murabona umwaka n'umwaka wo gutangura n'amatora, ibyo bamwe amatora kandi mwazi yuko amatora harimo na rimwe haba no mu bindi bihugu ubu matora arakunda kutagenda neza. Nifuza yuko amatora yogenda neza rero kugira babavuga rumwe babatavuga rumwe bahurizwe ku kintu kimwe. Icyo nicyo kintu cya mbere nifuza. Ikindi nacyo icyifuzo cy'iwanjye, ndaboniyeweho n'akajyo ko kushimira radio Inzamba Press amakuru umwanya n'umwanya agezweho biriko birakorwa mu gihugu. Icyo ndakibashimira cyane rwose, nkongera nk'abatera intege ahubwo mbere mu kongereza nyine n'ubumenyi bwo musanzwe mufise nyine gutanga amakuru. Icyo ni cya kabiri. Ariko imbere y'ibyo byose nyamukuru nkongera nkifuza aba batavuga rumwe n'ibihugu cy'Uburundi kuko akaba ari ku butegetsi n'abatamiriko amatora agenda neza. Nkabona yuko hama habonetse n'ubunenge mara amatora aribwe mara ibiki kudahuriza ku kintu kimwe. Nifuza rero ko amatora yogenda neza kubwira n'abari inyuma y'ibihugu bagataha biyumva amahoro, bagataha biyumva amahoro kiryoha neza cyane kuko murazi yuko atawibagiraho yataye uruzozi.
Undi ari Burundi ni Divan ifuriza Burundi indongozi zubahiriza abo zirongoye zikanabakunda.
Je mu bisanzwe nkikunda bibona kugaruka jewe ico nifuza muri uyu mwaka ugiye gukurikira no mwaka ukomeye cyane, umwaka ugiye kubamo amatora. Rero nkuko tukiyunze kubibona mu Burundi twagiye turakurikirana kandi nyine kayihagenda ku gihe cy'Ababirigi bagasabwe kugira atsinde kubera abagiye bari batwaye nabi igihe gucashisha u Burundi. Rwagasore yaciye agenda afata Abarundi bose abageni imbere baca baramukurikira kugira ngo bikure ko intwaro y'agacinyizo y'abakoloni. Niho rero natwe naho muri uyu mwaka tukaca twongera tukaraba mu 1993 Dada yaje kugenda nakoranya abantu bose arababwira ati ni ukuri twese ko tujyamo tikure ko intwaro za gisirikare. Ubu rero njye cyo mbona ni uko muri uyu mwaka abanyepolitike bose abari hose muri opozisiyo nta kuvuga ngo abari hanze ngo abari mwe ibi aba bagwasaba bahari hose ngenda ku Mana ndetse nabo bose bahuze ni uko guhurije hamwe kuko baramaze kubona yuko umwasi twese dufise n'umwe kandi kugira ngo dushobore kumwikura ko nuko tugeze kuja hamwe kugira ngo abashomeri bene wacu bamerewe nabi abo bapfiriye hanze baba bamenyeshamakuru baba bapfunzwe nibakurikira agatima mpendero bari abantu n'ukuri bapfunzwe kugira bapfungurwe n'uko bategereza kukugwayo n'abandi bantu. Uwo ni muntu adodafise umutima mwiza. Nibyo uko ndabibona n'uko turazi n'ibiriza shingira dahere twatoye twarabonye neza n'ibyo twatoye n'ibyo bishyiriyeho bafata yuko Abarundi bose aribyo batoye bafashe yuko urumva ubu umuntu azobatsindira umukuru w'igihugu azokora ibyo ashaka byose. Ni ukuvuga rero kugira ngo bene wacu bagorewe hanze abapfunzwe ndetse n'abashomeri babuze akazi kugira ibyo byose bikunde niho dutegereza kwikura ko abo bantu hanyuma tukatwara umukuru w'igihugu nta kindi. Hanyuma rero ibisigaye nabyo ni ukuvunira akagohe abose bariko barakora nabi bakurikiriza agatima mpendero barakuze kuvuga ngo none ngo abantu bahahunde ngo basenze muri Katolika barabavuze yuko nayo dukisi yagize ubwo barahunga baramuhungisha muri LGBT kubera babona Herodi agomba kumwica. Ariko rero nabo nyine ntibazose kuzaravuga ngo none ngo bahahunde iki bahahunze iki ega bahahunze ibyo nyine nayo igihe ijambo ry'Imana badusomeye ejo bobo nayo ntibari kwirishiranye. Rero hajya umuntu umubiri utegereza gutinya nuko nyine niko byategereza kugenda.
Asanze Imana ari muri Qatar mu byo yifuza hari amahoro n'umubano mwiza hagati y'abadasangiye imigambwe no kubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru.
Njye nk'ugwaruka nk'icyifuzo cyanjye nifuza mu mwaka uza nifuza yuko igihugu cyane cy'u Burundi cyoronka amahoro akaboneka kubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu agateka k'abamenyesha makuru akaba umwitegenzi mu migambwe yose urubuga rwa politike kubahirizanya mu bintu byose kuri byose nifuza yuko igihugu cyanjye cyoronka amahoro ahumuriza abarundi bose ibintu byo gutoteza abantu mbona uko batari nk'umugambwe ndawuje imigambwe bihave umurundi wese yumve yuko ari mu gihugu ciwe agifise ku burenganzira amenye yuko angana n'abandi imbere y'amategeko ntihagire ubusumbu ubundi mu vy'amategeko canke uburenganzira mu gihugu n'umwidegemvyo ico nico nifuriza igihugu canje n'ukubahiriza agatega k'abamenyeshamakuru umumenyeshamakuru wamenye yuko ari umuntu ariko afise uburenganzira bwo kurondera amakuru kugira atange umuco agira umumenyeshamakuru niwe atange umuco kuvyerekeye ubuzima bw'igihugu ingene ibintu bitera bija imbere kuko abamenyeshamakuru badakoze ngo bagire akazi bagire umwidegemvyo nihamwe hacakwiragira mu gihugu ibintu vy'ibihuha bwari ibimenyeshamakuru bica bitanga amakuru atohojwe bikagira icyo bimariye igihugu bikagwanya ibintu by'ibihuha umuntu aza yiyadukiza azanye ibihuha ngo mu gihugu hameze nabi abamenyeshamakuru baba bamaze gutanga amakuru cyane bakabibeshyuza bakavuga ati mwese icyo kiri mu gihugu kuko urabona nk'akarorero urabona nk'abamenyeshamakuru bagiye gutohoza amakuru y'imigwano ariko irabamo bace bafatwa barafungwa bataratanga amakuru y'ingene ibintu bimeze hace hakwiragira ibihuha byinshi bidahumuriza ngabo abamenyeshamakuru iyo batanga amakuru byari kumenyekana yuko igihugu kiri mu mahoro abateye yuko ari akagwi k'abantu bakeyi atamutekano bungabanya w'igihugu cyose byari gutuma abantu baturura mu mitima yabo ubwabo ubu hari ibintu by'ibihuha byinshi kubera atabwigenge bw'abamenyeshamakuru buhari icyo ni cyo cyane nasaba kuko umumenyeshamakuru ugiye ku bwandi mbona yuko ari we rumuri rw'abanyagihugu mbere na leta hari ibintu bimwe bimwe ishobora kumenya biciye ku makuru atohoje n'abamenyeshamakuru
kuba tukiriho ni umugisha ariho benshi bapfuye ariko twebwe turi bazima hariho abari mwivu abo ntibazibuka ukundi cyangwa ngo babone umunsi nk'uyu byararangiye nuko hari icyo twahaye imana kugira idushyize ku uyu munsi ntacyo twatanze cyane jereje imana kugira iduhaye amahirwe none muze dushime dushimire iyo mana yoyo yaduhaye kurangiza umwaka tukamumara amahoro
Calvin ati amahoro n'umutekano kuri bose nibyo byotuma uburundi bwogorora
ndifuza ko twatangira umwaka mushasha neza hama tukawugiramo amahoro ndetse akaba n'impinduka mu gihugu nka twebwe tugataha iwacu mu gihugu cy'amavuko ndeka ijyanye n'umutekano cyane cyane ubutegetsi nk'utakaronka amahoro ndetse n'abari mu gihugu bakaronka amahoro iyo kabisa ndifuza ko amahoro mu buryo bugaruka nk'ubutegetsi ko bwahinduka ndetse n'abategetsi bamwe bamwe bakeka ubutagashi bakareka gutoteza abantu kwica abantu guhungabanya agatekakagira muntu bikirire bikagabanuka ndetse buri umwe wese akigenga bakamuha kwishyira no kwizana nk'umurundi
eso ari imikambi y'impunzi yanduta muri Tanzania nawe ati uburundi ndabwifuriza amahoro kuri bose no muri byose muri uyu mwaka utanguye kugira ngo abahunzi batahe
sivuze cyane 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 nifuriza ku barundi ku barundi n'uburundi yego yuko uwo mwaka wa 2020 uwa umwaka w'amata n'amahoro cya kabiri nkagomba gutanga impanuro cyane cyane kuri bose ntiwifuze amahoro utaratangwe kuyaha mugenzi wawe icyo ni cya kabiri icya gatatu dukundane kandi turondere byose tuva mu maboko y'iwacu ndetse n'amahoro adutangire kubonekana mu nda ariko mu mutwe naho hatangira ubwenge icyifuzo cyanjye ya ingingo igira kane ni uko twese twamenya ko turi abarundi kandi atari n'umwe yari wiye kwangara nicyo nkaba nifuriza amahoro n'umutekano mu Burundi n'abawutuye yego 2020 zibabere umwaka w'amata n'ubuki cyane cyane nka twe b'urwaruka tujye tuve mu makambi ndetse dusubire mu zacu kubabishaka n'abatabishaka nibaze yuko 2020
kugirango inzo cyahinduse ari hamwe imana izoshyiramo agateke
matu ari imikambi yanduta nawe nyene yifuza amahoro ku Burundi kugira ngo atahe
bagiye nkubaruka cyangwa ruba mu buhungiro uno munsi muri uwo mwaka mushashe nifuza ko impinduka mu gihugu ndi kandi nifuza ko no kwibona ndi mu gihugu cyanjye cyanyibarutse hanyuma kandi nifuza ko uyu mwaka tuwutangurana n'impinduka hakabaho intwaro yica yangaza itoteza ya CNDD-FDD n'ubaruka bw'imbonerakure hanyuma tugataha mu gihugu demokarasi ikiganza mu gihugu hanyuma butungane bukiganza mu gihugu kumbure hakaza imirimo yatuma habonekana iterambere mu gihugu umurundi akishyira akizana nk'umuvuka gihugu igihugu kikanyabagendwa kigaragaza guhari kuvoma n'amakungu nibyo nifuza muri uwo mwaka wa 2020 ko twategerejwe kuzashika ko
parfait ari mu ikambi y'impunzi ya Mtenderi muri Tanzania nawe nyine narifuza amahoro n'ibiganiro hagati y'abafise ibyo bafa mu bya politiki kugira ngo Uburundi busubire gutekana
Uburundi ndabyifuriza yuko ko bihinduka urabona ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bigiye gushika hari ibibazo byinshi bitandukanye rwaruka ntitwagwa muri bibiri na biriya ndetse n'abakuze ni uko nyine nifuza ko Burundi bwohinduka hakaba amahoro impunzi igahunguka ndetse n'abari mu bibazo bitandukanye na bagafasha bivanye n'urugero bafite ku ibyo bibazo amahoro kugira ngo agaruke ni uko cyane cyane abarongozi bakwemera bakaganira n'abo bica abansi n'abo bica abahemu kuko bose ni bene Burundi Uburundi ndabyifuriza yuko bwogwa mu biganiro bikomeye cyane cyane bagashyira hamwe kandi bakerekana ibyagiye biba kandi bikibazasetekaga hakabaho uguhanganira ku rugero rwo hejuru kuko umwaduraka ndazuraka ibyo kwere nta maro tuzoshikako nayo tugiye tugera ko ibiganiro haba tukaronka amahoro tugahanganira
Omar ari muri Sudani y'ubumanuko ati abari mu mabohero batari bake bariko bazira ubusa cyane cyane ugwaruka bore kugwa
ugwaruka nije cyane na mama kawe gutangura kintu cya mbere ntangira gushimira no gushimira Imana abona itegereje iki gihe turi bazima hakaba hari abandi bamaze gusezera iyi si sindagishima kiye na cyo nuva ntugaruka rwinshi ubonye tubayeho mu buzima butaroshye mu buzima bubi benshi riri mu buhungiro batari mu buhungiro bamwe bari mu gihugu abandi barapfunzwe baruka rwinshi rapfunzwe nasanga cyifuzo cyanjye ariko cyangwa nk'umwaka agiye gutangura ariko bangira ngo nk'ikintu leta yakora kugaruka bagafashwa barapfunzwe bagira ngo bahagire igikongo bakarekurwa kubera ari bo benshi bapfunzwe bazira akarenganyo hatakenda ari kurenganywa gusa ibyo bintu bikozwe byaba ari byiza ibindi nacyo ndavuga tugaruka rezero nk'ikibanza mu buzima bw'igihugu bwo gutangura hasigaye ho ndabona nta kigenda kugaruka guhe igihe baruka guhururiga ukiga ugaheza ugataha muhira ugasanga nta kintu na kimwe uri kurakora ngo wayize nubyo n'ibintu byose bitameze neza kugaruka
Ninao ikiganiro ndafisi jambo cyo kuri uyu munsi wa gatatu wa mbere utangura umwaka w'2020 kigarukiye twahaye ijambo ugwaruka kugira ngo rushikirize ibyifuzo byago ku Burundi muri uyu mwaka mushasha w'2020 ahanini bifurije Uburundi amahoro umutekano kubahiriza agateka kazi na muntu ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ubutungane kuri bose n'indongozi zibikwiye turabakengurukiye rero mwese mwaduteze amatwi Francine Kanyange yabashikirije ikiganiro na Innocent Kubwimana yari mu buhinga bw'ibyuma dusubiye kwifuriza umwaka mwiza mushasha w'2020 naho kuri ndi sango
Chari kiganiro ndafisi jambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo